muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya nshuti mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi nyine CENI yatangaje amajwi y'agateganyo yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu cyumweru gishize.
CENI FDD 64,99%, IPRONA 1,03%, Tawaja Prodevu 0,52, Naimana Dieudonné 0,27, Francis Rohero 0,22, PNL 27,79%, Kira Burundi 0,58%.
Pierre Claver Kazise ni perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Burundi. CNL ya kabiri ivuga ko yibwe, naho UPRONA yemeye ibyavuye mu matora, inatanga ubutumwa bw'ishimwe kuri kandida wa CNDD FDD General Major Evariste Ndayishimiye. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Mu makuru y'ahandi ku isi, Afrika y'Epfo igiye koroshya gahunda ya guma mu rugo. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika irazirikana abasirikare bayo bose baguye mu ntambara zose yarwanye, Memorial Day. Izirero ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kandi tubagezaho na bagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC, buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Mugume ku radio yanyu. Duhere amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Malawi, abashumba ba Kiliziya Gatolika barahamagarira abaturage guhindura umukuru w'igihugu mu matora ataha, aho guhitamo President Peter Mutharika ushaka indi manda. Ibindi tubibaze Diane Nini Nahazwe.
Mwikete inama nkuru ya Episcopi Katolika bo muri Malawi barungikiye abanyagihugu, basiguye ko matora ategekanijwe mu kwezi kw'indwi abanyagihugu bafise guhitamo hagati y'ibintu bibiri: kuvana mukaga igihugu cabo canke kukigumiza mukaga bemeje ko kirimwo. Ivyo bakaba bavuze ko atayindi nzira yo kubishika ko atari guhindura uburongozi. Muri iryo kete abo episkopi basiguye ko batigeze bishimira ingene abanyagihugu bato bato, abatishoboye n'abari mu mirwi yindi ibangamiwe bakomeje gufatwa muri ico gihugu. Ubukene bwariyongereye muri banyarucari, akarwi kabake banunuza na duke twofashije bantaho nikora nk'uko babandanya bavyemeza. Umutegetsi awo episkopi bavuga ko bipfuza n'uzoshobora kurengera indyane zifatiye ku moko, ubudasa bw'ivyumviro vya politike, yubahiriza ingendo zose za demokarasi, atigungana ubutegetsi agatwarira bose. Ekleziya Katolika muri Malawi iryivuze abenshi barifata nka nkama. Mu 1992, ikete ry'abepiskopi Katolika ryasaba impinduka rifatwa nk'imwe mu mbarutso yatanguje demokarasi muri ico gihugu. Mu matora ategekanijwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi, Perezida Peter Mutharika azoba ahanganye n'icegera ciwe Saluso Chilema.
Malawi na Afrika y'Epfo bajya guturana haga muri Afrika y'Epfo bagiye koroshya amategeko yo mu bihe bidasanzwe yatewe n'icyorezo cya virusi ya corona. Bizaba rero guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi.
Ejo ku munsi wa Mungu niho umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje iyo ngingo yo korosha amategeko yo mu bihe bidasanzwe inyuma y'inama yagiranye n'abagize ibiro by'umukuru w'igihugu. Icyo gihugu gifise ubutunzi bukomeye muri Afrika cyari kiri mu bihe bidasanzwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, aho leta yasohoye amategeko akomeye yaragamije kugwanya ikiza cha corona. Perezida Ramaphosa amaze igihe aremerewe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe atandukanye yabandanyije kumusaba korosha amategeko. Afrika y'Epfo ifise abantu barenga ibihumbi 22 barenga bamaze kwandura umugira wa corona. Amajana ne barenga bakaba bamaze kwita mu muremyi.
Uyu munsi ni Memorial Day muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izirikana abasirikare bayo baguye mu ntambara zose yarwanye. Diane Ninazwe yaduteguriye inkuru.
Amabendera mu gihugu cyose aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yadugijwe gushika hagati mu ntumbero yo kwibuka abo Amerika ifata nk'intwari ziguze igihugu. Hambavu y'abo basirikare, Amerika uno mwaka iribuka kandi uno munsi abanyamerika baba 100,000 bamaze guhitanwa n'umugera wa virusi ya corona. ubushikiranganje bujejwe abahoze ari abasirikare bwemeza kwico kiza kimaze guhitana abakukuruke mu gisirikare barenga igihumbi. Amerika ngomenya kwa ico gihugu kiza imbere haba mu bwandu bwa COVID-19 canke mu kivugwamwo ibitigiri vyinshi vyamaze guhitanwa n'uyo mugera. Uno munsi witiriwe abasirikare ba Amerika baguye mu ntambara zitandukanye wama wibukwa uko umwaka utashe buri wa mbere wa nyuma w'ukwezi kwa gatanu. Ufatwa nk'umunsi utangurira ibihe vy'ici muri Amerika. Uno mwaka yamara uno munsi utandukanye n'iyindi yawubanjirije kwerekiza ca virusi ya corona. Usanze abanyamerika baharurwa amamiliyoni n'amamiliyoni baratakaje ubuzi bwabo, abenshi ntibaza guhura n'imiryango canke inshuti zabo nk'uko bahora babigenza kwera gahunda ya guma mu rugo n'ingendo z'indege zagabanutse. Bitegekanije ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na madamu wiwe batwa n'ingori z'amashurwe mu itongo ricungurwamo intwari za Amerika rirahitwa Arlington muri Leta ya Virginia. Ni mu mucungararo y'umurwa mukuru Washington DC. Bavuye aho baraza kwerekeza ahitwa Baltimore muri Leta ya Maryland, hari ikigo cya gisirikare bitegekanije ko perezida Donald Trump aza kuvugiramo ijambo ryiwe. Umukuru w'igisagara cya Baltimore Jack Young yari yamye Trump mu gatondo avuga ko adashaka ko aza mu birori byo kwibuka intwari, amwagiriza gutanga ubutumwa buyovya no kuba yaratanze akarorero kabi mu kwanka kwambara katari gake agafukamunwa mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Hagataho Leta New York iri mu zambere zashegesheje na virusi ya corona imaze gutangaza ko yiteguriye kongera kugurura imirimo imwe.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet www.radioyacuvoa.com mukanya amakuru y'ibyaga bigari. Mu Burundi komisiyo y'amatora CENI yatangaje amajwi y'agateganyo yavuye mu matora yo mu cyumweru gishize, ivuga ko kandida w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi General Major Evariste Ndayishimiye yatsinze akurikirwa na Gaton Rwasa w'ishyaka CNL. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru irambuye.
CNDD-FDD 64.99% IPRONA 1.03%.
Onikiye Flavia Kazirose mukuru wa Senigi harika dondagura kwa baro mu matora bigenga n'imigambwe barushanijwe. Umukandida w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye ni wazimbere mu y'umukuru w'igihugu. Afite amajwi 38% kw'ijana n'ibice 72% akaba yatowe n'abantu bagera ku miliyoni 3,882,210. Umukurikirani Gaton Rwasa w'umugambwe SNL afite ibice 24% n'uduce 19% akaba yatowe n'abanyagihugu umuliyoni 284,712. Umugambwe w'abadasigana IPRONA uza mu kibanza cya gatatu ukaba waronse igice kimwe n'uduce 31%, abawutoye bakaba ari 173,353. Abandi bakandida bose bane basigaye bafite ibice biri hejuru y'ubusa ariko bidashika kuri kimwe. Amatora yitabiriwe ku bice 87% n'ibice 71% ku Barundi, imiliyoni 4,484,928 batoye. Abari bariyandikishije bose hamwe ni 5,130,318. Abashinga amateka mugambo uri ku butegetsi naho nyene ni ufise benshi kurusha iyindi migambwe. Waronse 72 CNL itahukana 27 nayo IPRONA yarogojwe umwe rudende. Umukuru wa CENI imbere yo gushikiriza ibitigiri vyerekana uko amatora yagenze yabanje kugira abashimiye.
Mu rwiseni urakenguruka kandi uremeza ko uruhara rwa Leta n'inzego zayo rwabaye ntangere mu kugira ayo matora abe meza nk'uko bitegerezwa. Twoshimira kandi imigambwe kukungene kuva mu ntango yakereye cyane ano matora maze ikitaba igihe cyose bikenewe kandi tukama tuyaga duhuza. Turayiteye intege birerekana ko intwaro rusangi turiko turubaka mu gihugu cacu iri kwishinga imizi uko bukeye uko bwije abandi twokwemeza ko batanze intererano iboneka na mashira hamwe yigenga hamwe na mashengero turabashimira cyane ku kwitanga mwerekanye mu kwigisha abene gihugu mu ntumbero yo kugira abaje mu matora batekanye birinda kujana nyabahururu bazi gusobanura icyatsi nururo batahukiwe ku burenganzira bwabo nk'abene gihugu turashimira kandi bene wacu mva makungu baba ngaha iwacu muri kino gihe hateye ikiza cy'ingwara cyabujije ingendo mu makungu mu kuba barabonye ko bikenewe nk'inshuti n'abagenzi kudufasha urubanza ruhambaye rw'amatora mu kuza kurorera ingene rugenda mwabaye ibyabona by'igikorwa abarundi baranguye murabivuga uko mwabibonye mubwira abandi ko Burundi buri ko burakomeza intwaro rusangi kandi buteye ku ntambwe ishimishije
naye amatora leta n'abanyagihugu bari bo bihararanze mu kuyategura abaserukiye ibihugu byabo mu Burundi bari bagiye mu birori by'uyu munsi byabereye mu ihoteli iri ku nkengera z'ikiyagatanganyika kubwira ibitegeko by'ubwoko bikwire mu nama nshinga amateka nk'uko ibwirizwa nshingiro ribivuga hategerezwa kuzokongerwamo abandi bashinga amateka 71 bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatwa batatu imigambwe ya Pronace de Defde de Nationale nizoje hamwe kuva kuri uyu wa kabiri kugira ngo ibatora abatutsi agatonwa rwasa yarasanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka n'ubu yatowe mu bashinga amateka cyo kimwe na Gaston Sindimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi abakandida mu matora yo mu cyumweru gishize bari barindwi bakiriye bate amajwi y'agateganyo seni yatangaje uyu munsi ishyaka CNL rya kabiri rivuga ko ryibwe muri UPRO nabo ni ya gatatu barashima mugenzi wacu Pierre Graver niyo nkuru aratubwira ibindi
umugambo uri ku butegetse mu Burundi CNDD-FDD ari nawo watahukanye ikibanza cya mbere mu matora y'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'uduce 7% uvuga kushimira umugwi seni wateguye amatora ingene wabyifashemo mu gutunganya amatora uwo mugambwe wemeza ko yabaye meza uvuga ko bitari byoroshe gutegurira rimwe amatora atatu harimo umukuru w'igihugu ari bashinga amateka n'abajenama b'amakomine uwo mugambwe urakeza umukandida wawo Evariste Ndayishimiye umusaba kuzokora uko ashoboye kose kugira ngo abarundi bose babeho mwituze bongere biteze imbere mu gihugu cabibarutse uwo mugambwe uti turi kumwe byose birashoboka Evariste Ndayishimiye umukandida w'uwo mugambwe avuga ko intsinzi yiwe ari intsinzi y'abarundi bose akavuga ko agiye kuba ku Burundi bushasha
intsinzi sinsinzi y'umugambwe CNDD-FDD n'inshuti zawo gusa ni intsinzi y'abarundi bose ni intsinzi ya demokrasi n'abayemera bose mu Burundi muri Afrika no ku isi yose turashimira imigambwe twahiganwe ko yagerageje kwihanganira abo badahuza ivyumviro isha Burundi ivyo biyumvira kugira ngo Burundi wese ashobore kwerekana ikiri ku mutima atagitsure amatora akaba yagenze neza muri rusangi tubifurije kubandanya ingendo ya demokrasi mu kwemera ingingo yose abarundi benshi bashinze intsinzi y'umugabo CNDD-FDD ni intsinzi yabo nabo nyene kuko nzotunganiriza abarundi bose kandi nariyemeje kubabera umusuku nico gituma subiye kwemerera abarundi ko nzobumviriza bose ntaraje mpunzi kugira ngo banterere ibyumviro byubaka igihugu kuneza ya bose
ahamagarira abarundi kuguma bafatanye mu nda impunzi nazo zahungiye mu bihugu bitandukanye gutahuka kubaka igihugu
umugambwe CNDD-FDD uhamagarira kugendera mu bwitonzi no mu gusoneranira mu butandukane bw'ibyumviro ntihagire abikekana canke ngo bagenzanye ngo yatoye umugambwe uyu cankuriya nibagume basangira kabisi n'agahiye byanye biranga Uburundi ni muri iyo ntumbero dusubiye guhamagarira abarundi bose bacitwa impunzi kwikura ko ico cyeyi bumve ko Burundi ari igihugu cyabo batahe tucubake kuko niyo mpetso yacu umugambwe CNDD-FDD ukaba kandi usaba abarundi bose mu gushigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye munda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano. Aya matora natubera ikimenyetso cy'ubumwe, ntihagire ubutindaga uwundi cyane ngo yigunge. Umwe wese nasabikanye n'abandi utwafise gutyo ubu munezero w'abarundi bose.
Numugambwe Iprona watahukanye kibanza ca gatatu n'amajwi angana n'igice kimwe n'uduce dutandatu kwijana, wamaze kugira ico ushikirije. Abere Gashatsi atwara uwo mugambwe mu itangazo ryiwe atangura kenzo umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ku ntsinzi yatahukanye. Umugambwe Iprona wongera koko amatora yabaye ari kimenyetso gikomeye c'intwaro ya demokarasi. Usaba umukandida Evariste Ndayishimiye ko yobandaniriza ngaho maze intwaro ibereye ishinga imizi mu gihugu. Gaston Sindimwo umukandida w'umugambwe Iprona arashima nawe n'ivyavuye mu matora, agashimira abadasigana aribo banywanyi b'umugambwe wiwe bamutoye. Asaba abarundi kuguma batekanye ubugiye kuba umukuru w'igihugu nawe Evariste Ndayishimiye kwihatira kuguteza imbere igihugu. Naho biruko umugambwe SNL warunze kibanza cha kabiri n'amajwi ari ku bice 24 n'agace kamwe kw'ijana uragaye vyatangajwe na Seni. Uwo mugambwe uvuga ko ufise ivyemeza bikwiye ko ari wowe batahukanye intsinzi, ukavuga ko wibwe amatora. Agatogwasa umukandida w'uwo mugambwe amenyesha ko yiteguriye kwitura inzego zijejwe gutatura amatati y'amatora ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa wa shingiro. Icyo bikoze yavuze ko akiri kare kugira ngo agire byinshi ashikiriza. Bitekanire ko ibiharuro byatangajwe na Seni bizurinda kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo bibe ntabanduka. Aho niho ubuzoba atashimye vyavuye mu matora azoca yitura inzego nkuko itegeko rigenga amatora ribivuga. Pierre Claveni Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video uyu munota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ishyaka CNL ryabaye rero irya kabiri mu majwi y'agateganyo ku mwanya w'umukuru w'igihugu no mu matora y'abadepite mu Burundi. Riratera utwatsi ibyo Seni yatangaje uyu munsi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umuvugizi wa CNL Terence Manirambona uvuga ko bagiye kwitura urukiko.
Twebwe nibyo twazumvise mu kwitegura amatora batangaje, ariko kandi byadutangaje rwose kuko babonye kumwe n'amatora yagenze. Amatora itariki 20 yaranzwe n'utunenge twinshi cyane kandi dukomakomeye, berekana neza yuko abantu batashoboye gutora bigenza mu mwidegenzo. Umugambo Seni yashoboye gukurikirana mu mwidegenzo hisinzwe amategeko ko batari karagenda. Kenshi rero usanga n'ibiyavamwo bica biza tutabona neza iyo byazananye bitisunze ishaka ry'umunyagihugu. Na cane cane ni vyakurikiye n'inyuma y'amatora, kuko abumva kuko hari ku bintu amajwi yavuguku na kuririya niwe akavugira banabiriyumva yuko ibiyavamwo bigaca bikira amakenga menshi cane.
Ikintu none mugiye gukora ni ikihe muri iki gihe?
Amategeko arategekanya iyo umuntu yatanejejwe n'ibiharuro vyashikirijwe ategeko bigenda tuzekutura inzego zijejwe vyazo kandi n'umugambwe Seni ko turabitunganya tuzabikora twisunze ikiringo amategeko ategekanye.
Mu gihe sentare ijejwe gukurikirana vyerekeye amatora itobuzuriza itobashiraho mushaka umugambi mufise n'uyuwe,
twaba twirengera karindwi kuko twe tuzoyiha ivyemezo dufise, hanyuma nawe ndazi afise uko itunganya akazi kayo. Murero kwimugira ko izofata ingingo iyi n'iri yanye toba turenze, numva ko turenza karindwi kuko icyo gihe ntikiragera. Naza gusa tubasaba ko dufata akanya yuko ibyo twashyize babyiga bakabiha bicya n'ino, maze ukuri kukajya aho kwateza tujya ataguhenga.
Mubwira iki abantu baba bibaza ko mu kutemera amatora muba mubaye nk'ahandi hose cyane cyane mu ntara ya Afurika aho watsinzwe kenshi na kenshi atemera ko yatsinzwe?
Ko biri kuko tuzokwerekana ibyemeza dufite kandi n'ibindi byinshi twavuga tubivuga byaranze ibintu bibiri byinshi byaranze amatora tuzovyerekana ntabwo rero sukwaka gusa by'umuntu yanke ariko nuko tadufite icyo ziko tunishimikiza kugira ngo twerekane icyo zose bitagenze neza bigatuma amatora ibiharuro yavuyemo bitaba by'ukuri ibyo n'igihugu bigashyikirije rero ugasanga bica bituma haba n'inkurikizi mbi zene na benkiyo kuko ntagihe nta kuntu umuntu yavuga ko amatora agenze neza tugomba abantu bacu be ko barangirirwa nabi niwo tuzobereka ibyo niyo mu gihugu bariko barahihitwa urumva nta kuntu umuntu yatsinda amatora acagaruka aze gufata nabi no gukubita no kudomora ingoro z'umuganda bahitanwe kandi koko abazi neza ko yatsinze biciye mu nzira itomoye
umukandida w'umugambwe Iprona vice president wa mbere Gaston Sidimo ya umugambwe wa Ronse kibanza cha gatatu yakeje umukandida Evariste Ndayishimiye yatowe akaba atakintu na kimwe yavuze cerekeye amahinyo abaye matora keretse ibyo yise akaburungu canke agakwabo aho muhavuga ko ikimwe
uyu ni uburenganzira bwiwe kuko yabibonye uburenganzira bwiwe kuko yahiganywe ibyo kombere yabonye ku rubuga
Mani Rambona Terence umuvugizi umugambwe SNL murakoze cyane gose ku kanya muhari radio ijwi ry'Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi ry'Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202441 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania barifuza ko iby'amatora mu gihugu cyabo byarangira neza mu mahoro bagashobora gutahuka bagasubira mu cyababyaye. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yagiye kubasura aganira na bamwe muri bo.
Kuri twebwe impunzi turafise amakenga kuri ayo matora yabaye mu Burundi. Uburyo batevye kuvuga icyavuye muri ayo matora, dufise amakenga rero yuko yohava agenda nabi. Ariko ari hamwe vyogenda neza, twifuza yuko woza adutwara. Kuri twebwe impunzi twifuza ko amahoro yoboneka hamwe ku buryo duhungutse, kuhunguka dushikira mu gihugu gitekanye.
Jewe ndi impunzi kandi ndiko ndaraba ibyerekeranye n'amatora. Kare amatora yaraba hama bagaca baharura amajwi bwa nk'ubu y'ibintu bimaze kubikwa utabubona ngo byabicwe gute n'uko sobara kumenya ngo byagenze uko makenga rero dufise nzi ari wese yotogwa mu mategeko nyine nk'uko babikoze abarundi bagatora yodasigikira impunzi ba yarahunze tukabana mu mutekano n'uwasigiye mu gihugu hama rero natwe twamara gusika mu Burundi tukabona natwe akagi uko twoca dusobara tukubaka igihugu nk'uko abandi baba baracubake tugasiranye hinahi bayarasize
ku ruhande rw'iwanje ko ndavyumvira numva yuko nk'umugwiseni worabukagerageza kugira amatora agende neza kuko nk'iyo impunzi ziguma zumva yuko mu gihugu cy'u Burundi hari intambara z'imigambwe ziki nk'ubure ko twumva yuko amatora nk'ubuko ari karaba cyudushimikiye ko nuko twosanga twokumva yuko atambara yosubira kuba mu diki gihe cyo mu 2020 matora akagenda neza cyane kuko iyo amatora agenze neza cyane na twebwe turi ino dushobora kugira icyizere cyo kuzosubira kugira iki kuva muri ubuhungiro tugasubira mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubaka Burundi bwacu na cyane cyane mu ntumbero z'uko twahoze tubona amatora yibwa bigatuma dusubira kujya mu kaga ko gusubira kuma duhunga twongera tugira ubuzima bubi
turavuze amakenga adasanzwe ku byerekeranye n'aya matora yabaye mu Burundi ku itariki ya 20 mu kwezi amakenga dufise sinayandi urabona aho hambere bara amatora yaraba bakaca bagira ko basoma ukuntu amatora yagenze ariko rero ubu zadutangaje cyane kuri twebwe impunzi ntawe ziko abantu biyongeye cyane gusumba nkuko byahora ntawe bizi ikintu byagenze ariko ibyo o ntangorane ka tubifata uko nyine byagenze bo hama rero icyo dusaba ku muntu aziko aza gutorwa kwaza gutsinda amatora baza gusoma no munsi ngo twabyumvise ku maradiyo ko no munsi utaki ya 2025 ko ariho baza kuvuga uwatsinda amatora twifuza ko uza kuvugwa wari wese tumusaba ko ashobora kugirane ashobora kutwarira ineza ya bose hanyuma ku mpunzi zimvira guhunguka zihunguke amahane mu gihe zizi ko zishikiye mu gihugu kirimo amahoro adasanzwe
kuko nitwifuza ko byasubira kuba nko muri 2015 abana ko twagumye duturajura tubura umutekano tukahamba tukahunga twifuza ko bavuga watsinze amatora uwoza wese yoza akurikirana agateka k'impunzi hamwe mu gihe duhungutse twafatwa neza dusubira kugira umutima uhagaze twifuza ko amahoro yoboneka mu Burundi twiteze kiza kuva mu matangazo baza gutangaza ko amatora watsinze kuko twumva yuko uyu munsi tariki 2025 ariho baza kupfa ko watsinze rero icyo twifuza twebwe impunzi twifuza amahoro n'umutekano umwumva wese agomba gutaza ashikira mu mutekano ntangere atakibazo na kimwe akira mu mutima atabye gusubira kugira ubwoba yiteze ko bintambara yego nicyo twifuza twebwe impunzi
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi na hangaha aya makuru ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Shikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batabangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya bini kemeri disha barundi babo James
Abrice
Abrice
yo ni wetu.